1위 미주대 아메리카. Isuri Amerika ri vandanya kuwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i Washington DC miriwe neza nshuti mu duteze amatwi we na Fideni yo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo muri aka kanya. Amashyirahamwe yigenga yahunze u Burundi yagiye hamwe injira mu muhari urunani mpuzamakungu witwa Mouvement Tournant la Page.
Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake abahanira
uwo ni Maitre Janvier Bigirimana atwara igisata cyo mu Burundi cy'umuhari mpuzamakungu witwa Tournant la Page mu Gifaransa bisigura ngo ibintu bihinduke. Inzego zitandukanye mu Rwanda zihangayishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Abanywanyi babiri bo mugambwe Senere muri komine Burambi mu ntara ya Mumonge mu Burundi bari mu minwe y'igipolisi kiperereza kuva ku munsi w'Imana w'indwi iheze. Ibiharuro biri mu bushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'Ubwongereza bigaragaza ko abanyafurika barenga inshuro zibiri bimwa imbusha zo kwinjira mu Bwongereza bakomoka mu bindi bihugu. Televiziyo ya Leta y'igihugu cya Iran yatangaje no munsi wa kane ko inteko zidasanzwe z'icyo gihugu zafashe ubwato bw'abanyamahanga bwagirijwe ko bwari butwaye ibitoro mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ava i Washington no munsi wa kane mu rugendo mu karere ko muri Amerika yo hagati na Amerika y'Epfo. Abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko abasirikare n'abapolisi b'icyo gihugu bazofasha gutuma ingingo zerekeye koza amaboko no gupima umuriro mu mubiri w'abantu zubahirizwa muri iki gihe ikiza cya Ebola cyatangajwe ko ari ikibazo cyihutirwa giteye imbungenge mu makungu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku idonizo ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Televiziyo ya Leta y'igihugu cya Iran yatangaje no munsi wa kane ko inteko zidasanzwe z'icyo gihugu zafashe ubwato bw'abanyamahanga bwagirijwe ko bwari butwaye ibitoro mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Ubwo bwato bwafashwe ku munsi w'Imana mu kigobe cya Hormuz mu bumanuko bw'izinga rya Larak ry'igihugu cya Iran. Ubwo bwato buvuga ko bwarimo abantu 12 babukorako. Televiziyo Leta y'igihugu cya Iran ivuga ko ubwo bwato bwari butwaye iritiro umuriyoni z'ibitoro yamara nta birenga aho byatangajwe ku byerekeye igihugu ubwo bwato bwari buje buturukamwo. Ifatwa ry'ubwo bwato ribaye inyuma y'uko ubwato bukorera muri Emira Arabini uzimanganye mu mazi y'igihugu cya Iran ku itariki 14 ezo ku kwezi kw'indwi. Inteko zidasanzwe za Iran zivuga ko ubwo bwato bwafashwe kubera bwari butwaye ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko. Ivyo bibaye mu gihe cyuka kibi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kibandanya kwiyongera. Amerika yarungitse izindi nteko ibihumbi n'ibihumbi n'indege z'ingwano mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arava i Washington no munsi wa kane mu rugendo rumujana mu karere ko muri Amerika yo hagati na Amerika y'Epfo mu mpera z'indwi. Azoba agiye kubonana n'abategetsi bo muri ako karere. Urwo rugendo ruzoba rubaye mu gihe hari ibiganiro bitoroshe n'igihugu cya Mexico hamwe n'ibihugu byo muri Amerika yo hagati ku kugena ibitigiri by'abimukira barondera kwinjira ku butaka bwa Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko bw'igihugu vyogabanuka. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Morgan Ortagus yatangaje ko Mike Pompeo hagati y'itariki 19 n'itariki 21 azogendera ibihugu vya Argentine, Equateur, Mexique na San Salvador. Azogerageza kwagura ugukorana hagati ya Amerika n'ivyo bihugu ku bibazo vyerekeye umutekano, ukwiyemeza kwa Amerika kubijanywe ibijanye n'agateka ka muntu na demokrasi, hamwe no gufasha abanyagihugu bo muri Cuba, Nicaragua na Venezuela mu ruganda mugamba rwabo rw'ubwigenge no gukomeza gukorana mu vyerekeye ubutunzi. Bitegekanijwe ko ikibazo cerekeye abimukira arico kizoshimikirwa ko kurusha ibindi mu rugendo rwa Mike Pompeo. Mwandanya kumviriza makuru ya hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya tuze muri Afrika. abategetsi muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo batangaza ko basirikare n'abapolisi b'ico gihugu bazofasha gutuma ingingo zerekeye koza amaboko no gupima umuriro mu mubiri w'abantu vyubahirizwa muri kigiye ikiza ca Ebola catangajwe ko ari kibazo cihutirwa giteye impunge n'amakungu. Abasirikare ba leta n'abapolisi b'igihugu bazotegeka abanyagihugu bazogonanwa gufata ingingo zigenewe gutuma ikiza ca Ebola kitabandanya gukwiragira. Ivyo Dr. Aruna Abedi yabitangaje mu kiganiro yahabamenyesha makuru mu gisagara ca Goma kirimo abantu barenga imiliyoni zibiri. Inkuru yerekeye umuntu wa mbere afise Ebola n'ico gisagara yatangajwe mu ntango z'iyindwi. Igisagara ca Goma kiri hafi y'urubibe Republika iharanira demokrasi ya Kongo ihana n'u Rwanda. Igisagara ca Goma gifise kandi ikibuga c'indege mpuzamakungu. Uruja n'uruza rw'abantu n'imodoka vyari nk'uko bisanzwe muri ico gisagara no munsi kuwa kane. Ni nyuma y'ukwishyira hamwe rigezweho magara y'abantu ku isi OMS ritangaje ku munsi wa gatatu ko umuhinga moko ikibazo cya Ebola ari ikibazo cyihutirwa giteye impungenge amakungu. Muri Afrika kandi perezida w'igihugu cya Tanzania John Magufuli yategetse abayobozi b'amabohero uno munsi wa kane kugabanya ibitigiri by'abanyororo mu mabohero ari mu gihugu. Avuga ko hari abantu benshi cyane barindiriye imanza zabo batotegereje kuba bapfunzwe. Perezida Magufuli yatanze iryo tegeko inyuma y'uko agende ibohero riri mu gitigiri cy'umurengera w'abanyororo muri iyindwi. Urugendo yagize muri iryo bohero ahitwa Butimba mu ntara ya Mwanza rwatumye asaba ko haba inyishu ku bitigiri by'umurengera by'abanyororo mu mabohero mu gihugu. Yatangaje ko ibohero rya Butimba rigenewe abantu amajana icyenda ririmo abanyororo igihumbi, amajana icyenda na mirongo irindwi na batanu bakaba barindiye imanza zabo. Perezida Magufuli avuga ko benshi muri bo bamaze imyaka bapfunzwe mu gihe amatohoza ku madosiye yabo atantambwe ariko aragira. Magufuli avuga ko yabwiye ubushikiranganji bujejwe ubutungane n'izindi nzego zijejwe ico kibazo kugendera amabohero yose mu gihugu intara ku yindi kugira bumvirize ibibazo by'abanyororo hamwe no kurekura abapfunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Kuva Perezida Magufuli agendeye ibohero ryo mu ntara ya Mwanza abanyororo amajana atatu bararekuwe. Mwananya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC mushobora uko tugutwikirana kuri Facebook hamwe no kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho amashyirahamwe yigenga yahunze Burundi yagiye hamwe yinjira mu muhari urunani mpuzamakungu rwitwa Mouvement Tournant la Page. Ubwo runani rufise intumbero yo guharanira ukubisikanya ku butegetsi biciye mu ntwaro rusangi muri Afrika Alternance Democratique en Afrique rikorera mu bihugu icyenda bitandukanye bya Afrika. Amashyirahamwe yahuriye i Kigali mu rugamba rwerekeye uwo muhari. Inkuru Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Grave niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umuhari mpuzamakungu witwa Tournant la Page mu Gifaransa bisigura ngo ibintu bihinduke mu Kirundi watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uhuza amashyirahamwe yigenga aharanira impinduka muri politike mu bihugu icyenda bya Afurika arivyo Congo Kinshasa, Cameroon, Congo Brazzaville, Gabon, Niger, Chad, Cote d'Ivoire, Guinée, Hamerero no Burundi. Maître Jean-Jean Bigirimana atwara igisata cyo mu Burundi aratubwira igituma ayo mashyirahamwe yashimye kwifatanya n'uwo muhari mpuzamakungu.
Twebwira nk'abarundi turi muri gihuriro kandi tukaba dufise ibibazo twisangije muri Afrika kubijanye na demokrasi, kuko munazi ko kuva mu 2015 turi mu njyana za politiki zavuye ku kingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Icyo kingo cya gatatu naje kikaba cyazanye akarambaraye, twatuzi yuko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake abahanira by'agateka kazi na muntu eka tutibagiye n'abamenyeshamakuru bigenga bakaba barahunze igihugu.
Abaserukira ayo mashyirahamwe yashimye kwifatanya na Tournant la Page bahuriye i Kigali kugira ngo barabire hamwe ibikorwa bokora mu ntumbero yo guharanira ukubisikanya ku butegetsi biciye muri demokarasi mu gihugu cyabo. Mu gihe ibyo bibaye hegereje amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, namubajije nimba ibyo bifuza bazobicika ko muri ayo matora.
Byaba ibiganiro byari bijejwe gutora umuti w'ibazo biri mu Burundi turazi uko ivyo biganira atakigeze kivamwo turazi uko nuwafasha umuhuza yahoze rongo iguca Tanzania atevye agatanga imihoho turazi uko no munsi by'agateka zera muntu bitera bisubira inyuma uno munsi ivyo bibazo byose tuko turabicaje no hino turabe nimba interano twotanga nkabari mu mashira hamwe yigenga
rimwe mu mashira hamwe yagiye muri uwo muhari turino la page n'irigiteka ariandi agateka kazi na muntu ashe niko yagize atwara igiteka avuga ko gushika kuri iyo ntego yo kubisikanya ku butegetsi biciye muri demokarasi bitoro mu Burundi asigura ko mu matora yimirije harimo agahaze
ndavye ivyegeranye mu hari ibite gutanga kuvuga ngo amatora tekanye nibaza ko nuba nihenze cyane tegugwa se umunsi w'amatora ni namategeko ayagenga n'umunsi rero ndavye ingene komisiyo elektorale yagiyeho nkabona namategeko hari yagiye aratorwa constitution uko ibivuga ishashe kuvuga ngo amatora tekanye na jewe ndi mu buhungiro nuba ndiko ndabesha ndi mu buhungiro ibihumbi n'ibihumbi bari mu buhungiro naye amatora atekanye avuga ko abarundi n'abarundi kazi abageze umwaka wo gutora imyaka yo gutora botora biribonekeza ko n'abari mu gihugu birirwa baricwa birirwa bari koko buhongo abanyuruzwa abafungirwa ubusa bishoboka ahubwo nuko haba intureka ingwano iteye ubwoba mu bavukana ahantu uvuga muravye nk'abari mu gambo mushasha SNL uhari rwaruka rwawo uhanganye n'urwaruka rwo muri CNDD-FDD
mu mwaka w'2015 hegereje amatora ayo mashirahamwe yashyizeho urunani bitse Mouvement Heart Otwaje manda wo kwiyamiriza ikirengwa cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ahari ubu naho hegereje ayo mu mwaka uza ayo mashirahamwe yashyizeho Tourno la page nababajije nimba ibyo baketswe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 batazuhava basubira kubyagirizwa inyishu niyo utwara Tourno la page mu Burundi
murazi yuko mu Kirundi bavuga ngo gutuka nta gutorera turazi yuko abahanira agati y'akazi na muntu mu Burundi biswe amazina atandukanye ko banki igihugu ko bagomye gutembagaza ubutegetsi n'ubu barashobora kuvuga ibyo bashatse ariko twebwe ibyo ntibiduca intege turazi yuko turi mukuri turazi yuko duhanye agati y'akazi na muntu kandi turazi yuko ibyo tuvuga bisanzwe ari ibintu byigaragaza iyo twa turavuga yuko ubutegetsi bwohanyanga agati y'akazi na muntu ibyo byaragaragaye mu matohoza kogwa n'ishyamwe mpuzamakungu n'ishacane ciye kuri wa mugwi w'ugutohoza amabi yakozwe mu Burundi eka byarerekanywe nuko basentari mpuzamakungu yaratanguye amatohoza ku byaha by'agahomera abantu byakoze mu Burundi kuva mu 2015
mu bihugu bitandukanye uretse amashirahamwe yigenga ari muri uwo muhari harimo kandi abigisha muri za kaminuza abamenyeshamakuru abaserukira amashengero n'amasendika bavuga ko badaharanira gutwara ibihugu canke ngo bashigikire imigwi irwana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Rwanda inzego zitandukanye mu gihugu zihangayishijwe n'ikibazo cingo zisigaye zitenyuka zitaramara kabiri. Urwego rw'ubutunganire ruvuga ko atabushakashatsi barakora kuri ico kibazo. Kwa matati mu miryango afata ikibanza ca mbere mu biza kwisonga mu gutandukana kwingo ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu cyumba cy'urukiko hagaragaragamo abacungagereza bari barinze abaregwa, abavandimwe b'abaregwa, Madame Ingabire Victoire Umuhoza, Perezida w'Ishyaka FDI inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Maitre Bernard Ntaganda, Perezida Fondateri w'Ishyaka PS imbera kuri itangazamakuru n'abandi. Maitre Gashitira Gashabana wunganira 9 mu baregwa 11 niyo wafashe ijambo rya none mu rubanza ubushinjacyaha buregamo abarwana cyaka ba FDI inkingi ibyaha byo gushaka kugira nabo ubutegetsi buriho. Ijambo rye ryibanze ku kugaragaza intenge z'ikirego cy'ubushinjacyaha. Aravuga ko we nabo yunganira batunguwe no kubona baregwa ibyaha batamenyeshejwe kugira ngo babashe kubyireguraho. Akavuga ko uburenganzira bwabo bwo kwiregura butubahirijwe mu gihe amategeko asobanura ko buri muntu afite uburenganzira bwo kubona ubutabera buboneye. Ku cyaha cyo kugambirira gushinga umutwe w'ingabo utemewe ubushinjacyaha barega ko bagamije guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda, Maitre Gashabana avuga ko mu baregwa bose nta n'umwe wakimenyeshejwe haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Nicyo kimwe no ku cyaha cy'imitwe y'iterabwoba bo yunganira baregwa kubamo. Avuga ko abaregwa babiri gusa Théophile Ntirutwa na Vena Abayisenga aribo bamenyeshejwe iki cyaha. asobanura ko abarego bamenyeshejwe gusa icyaha cyo gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho haba mu karere ka Muhanga no mu mujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha burega barwanashyaka bishyaka FDA inkingi ko ariho bahuriraga mu gukora ibyaha, ubwunganizi buvuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza uko byahakoriwe. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bibumbiye mu ihuriro ry'amashyaka arwanya ubutegetsi rizwi nka P5 ririmo FD inkingi, PDP, Imanzi, RNC n'ayandi. Gusa Maitre Gashabana akavuga kuko bubisobanura atari ko bigaragara mu kirego cyabwo, wasanga ubushinjacyaha bwagombye kuryita ihuriro P7 kuko bwongeramo FDLR na CNRD. Uyu munyamategeko avuga ko imitwe iregwa n'ubushinjacyaha idafite ubuzima gatozi bityo ko bitumvikana ukuntu yakwishyira hamwe ikagirana amasezerano y'imikoranire yagira agaciro. Akavuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kitashingira ku masezerano y'imitwe yabayeho hatemewe. Maitre Gatera Gashabana akavuga ko muri aba bose yunganira nta n'umwe wigeze ashyira umikono kuri ayo masezerano ubushinjacyaha bubarega ko agamije kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Maitre Gashabana avuga ko ubushinjacyaha butabarega nk'abayobozi b'imitwe yashyize imikono kuri ayo masezerano mu gihe amasezerano agira inkurikizi ku bantu bayagiranye. Ku masezerano ubwayo, umunyamategeko Gashabana yabwiye umucamanza ko ntaho agaragaza umugambi mubisha wo gutera no kuvutsa u Rwanda umudendezo, ahubwo yaragamije ibyiza nko kurwanya genocide n'ibindi. Agasaba ko aya masezerano atashingirwaho nka kimwe mu bimenyetso ubushinjacyaha bubaregesha. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bafashwe mu buryo bwubahirije amategeko, mu gihe Gashabana we bavuga ko amahame yo kumenyeshwa icyo bafungiwe n'uburenganzira bwo kwiregura bitubahirijwe. Arasaba ko kubera babajijwe batunganiwe bahatirwa kwemera ibyaha, izo nyandiko mvugo zabo zose urukiko rwazazitesha agaciro. Aha ni nk'abafatiwe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, yibukije urukiko ko bapfutswe ibitambaro mu maso bakabahitishamo kubaca imitwe ikajugunywa mu ishyamba rya Nyungwe cyangwa bakarokora ubuzima bwabo. N'inyandiko mvugo zishingiye ku majwi n'ubutumwa bugufi byafatiriwe kuri telefone z'abaregwa, Maitre Gatera Gashabana avuga ko zateshwa agaciro ashingiye ku ngingo z'amategeko, asobanura ko imibereho bwite y'umuntu n'umuryango cyangwa ubutumwa bugufi bohererezanya n'abandi bantu bidashobora kuvogerwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Gashabana mu kirego cy'ubushinjacyaha ntiyemeranye naho buvuga ko bwafashe bamwe mu bo yunganira bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mitwe y'iterabwoba. Avuga ko butagaragaza amwe mu mazina yabo buvuga ko barangije kugera muri iyo mitwe. Maitre Gashabana gasoza asaba urukiko ko rwazasuzuma ibyo arubwira byose maze rukazatesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha. Gusa ntararangiza kunenga iki kirego, yahawe umwanya ngo afatanye nabo yunganira ku bimenyetso bishingiye ku majwi n'ubutumwa bugufi bwo kuri telefone zafatiriwe n'inzego z'umutekano. Ubushinjacyaha buvuga ko ariho hagaragara itumanaho abaregwa bagiranaga mu gukora ibyaha hagati yabo nabo mu mitwe y'iterabwoba. Uru ni urubanza rwasaga n'urwerekeza ku musozo, ariko uko bisobanurwa byumvikana ko rushobora kuba rugifite ikindi gihe kitari gito. Maitre Gashabana n'abaregwa bagiye gufata umwanya wo kuganira no gusuzuma ibyo bimenyetso bikomoka ku itumanaho bikubiye ku murundo w'impapuro byavuzwe ko zisaga 1000 bikomoka mu bigo by'itumanaho bya MTN na Airtel Tigo. Iburanisha ritahari zakomeza ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 7. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Aba nywanyi babiri b'umugambwe SNL bo muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge mu Burundi bari mu minwe y'igipolisi cyiperereza kuva ku munsi w'Imana windwi iheze, bahagaritswe inyuma yaho bashamiranye n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kuko byemezwa n'umushinga mateka w'umugambwe SNL yatowe mu ntara ya Rumonge. Inkuru iteguwe n'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi, mushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Aba banywanyi b'umugambwe SNL bari mu minwe yigendereza mu Rumonge kuva ku munsi w'Imana windwi iheze ni Bayisabe Bosco na Nahinkuye David, bahagaritswe ku muhingamo w'umunsi w'Imana bavuye mu bikorwa by'umugambwe ku mugwa mukuru wa komine Burambi nk'uko bivugwa n'umushinga mateka Obede Ntakibirora yatowe muri iyo ntara yo mu manuko bw'u Burundi. Intandaro y'ihagarikwa ry'abo basore ni mishamirano yadutse hagati y'abo banywanyi b'umugambwe SNL n'abo umugambwe CNDD-FDD nk'uko amakuru avi Buramba bivuga. Umushinga mateka Obede Ntakibirora wo mu mugambwe SNL akavuga ko adatahura ingene hahagaritswe bamwe abandi bakaguma bidegemvya.
Ikunda kubabaza cyane nuko na cyane mu mugambwe SNL abanywanyi b'umugambwe SNL bakunda guhotorwa cyane, ugasanga abo bakoreye amabi babandanya bidegemvya ntibakogwa ko ukiyumviye ati none iki gihugu hari haba abaremewe guhanwa n'abandi badahanwa. Icyiza ni uko ukoze ikosa uwo ari we wese yitirirwa mu mugambwe k'ubutegetsi cyangwa utari ku butegetsi yagize ikosa ko yohanwa, kandi hari kudahana ni bibi bituma rero udahanywe abandanye kombure yikoreze yigombeye. Nariya mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD musanze cyane abo guhasi bavuga bati ngo dukore ikibi, ntawuduhana, abo hejuru badushyigikiye, asanga rero agomba kwitwara imenyetso mbi. ibyiza nuko boreko ngo gasubira mu miryango yawo
abandi banywanyi batandatu b'umugambwe Senere bo muri commune Muhuta y'intara ya Rumonge nyene haheze igihe cy'ukwezi kirenga bafungiye mu bihero rikuru ya Rumonge batatu bagirizwa ko batunganije inama itemewe n'amategeko bandi batatu nabo bahagaritswe bagirizwa kuba bari mu bambaye inkofero z'umugambwe nk'uko byemezwa n'umushinga mateka Obede Ntakibirora
batatu bo muri zone busenge barafunzwe bahowe ari uko batswe amashapuri mugambwe wawe none ngo kirazira ngo kwambara ishapuri mugambwe semeye rero byakozwe ni n'urwaruko rw'imbonerakure aza ko rero barasenyagura barakubita icyababaje kurusha nuko bene gukubita abo banywanyi bacu kugeza izuba ry'uyu munsi bitegenze n'igipolisi cyabatumye ko muri komine Muhoto kugira ngo baze gusigura ibyabaye ntibigeze bicara ariho abo mugambwe Somere ashobora afungwa kugeza n'aho abandi batatu nabo bahowe ngo bariko agira inama itemewe n'amategeko kumuranga izuba rizwa dusaba ubutungane yuko bwokorosha ugatezurira abo bantu bakisubirira mu mihiri wabo narijya hashobora bahora
mu gipolisi mu Rumonge ntacyo bashima gushikiriza kwihagarikwa ry'abanywanyi babiri b'umugambwe Senel bo muri komine Burambi naho abo mu mugambwe Senel hari imyidogo ko abanywanyi babo bama bahohotewe bazira ibyiyumviro byabo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD wagirizwa ku gatotezo afise akamatera badasangiye ibyiyumviro ako kamo Evariste Ndayishimiye yagateye ari muri komine Cendajuru y'intara ya Cankuzo mu ntango z'ukwezi kw'indwi
nico itaye nagenda abwire ibiduhuza n'ibyo byinshi cyane ibyo bindi bitaduhuza ni bya muntu nico ndabwiye niba uri muri urya mugambwe ibyo ntigwawe nibisigura ko nanjye ntegereza gucaja mu mugambwe wawe rega si byiza ko abantu bose bosa nawe mwe murabona amashugu yabo ubwoko bumwe burya ari meza gayeni burya wafata ibintu byose bigatukura byose abo mvuga ngo ni ibintu byiza mugabo iyo ibintu bihuye bidasa bigira amashugwe rero udukomeze ubumwe tube muri ubwo bumwe bwacu niho n'imana retsiza ikajandajanda mu gihugu cyacu ibona yuko natwe turi abantu
ivyo biri uko mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe Senel Simo Bizimungu aheruka gushikiriza mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ko abanywanyi b'umugambwe Senel bafunzwe bazira ukutihanganiranira barenga 60 mu ntara zitandukanye z'igihugu
ku batwumviriza muri uyu mwanya izi nkuru z'ibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyeshamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho muherereye muze mu dushikirize amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga naho mugenda
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika i Washington DC ibiharuro biri mu bushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'Ubwongereza bigaragaza ko abanyafrika barenga inshuro zibiri bimwa impusha zo kwinjira mu Bwongereza bakomoka mu bindi bihugu icyo kibazo kandi ngo kimaze imyaka myinshi kidatoregwa umuti nk'uko vyatangajwe n'akanama gahuriyemwo n'imigambwe yose igize inama nshinga mateka y'Ubwongereza Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza niyo nkuru adusomera
mu bibazo akokana makagaragaje harimo ko mu bihugu byinshi byo muri Afrika abifuje kujya mu Bwongereza bagomba kujya gusabira visa mu bindi bihugu bakaba ari naho babarizwa impamvu bifuza kujyayo urugero ngo nko muri Mauritania nubwo baba ari abaminisitiri ngo bagomba kujya muri Maroc urugendo rw'ibirometero 4000 naho abo muri Liberia bakagomba kujya muri Ghana mu gihe abanyasudani y'amajyepfo bajya muri Kenya ikindi nuko kenshi ngo usanga basabwa gutanga ibisobanuro birenze ibyateganijwe n'amabwiriza yashyizweho iyindi nzitizi ako kanama kagarutseho ngo nuko utabasha guhabwa visa ngo kubera ko nta mafaranga menshi ufite kandi uwagutumiye yagaragaje ko afite azamufasha kugutunga ibyo ngo bibuza za kiliziya amashyirahamwe ategamiye kuri leta ndetse na za kaminuza gutumira abakomoka muri Afurika nk'uko tubisobanurirwa na Rene Mugenzi inzobere mu by'abinjira n'abasohoka
ibyo bintu koko birahari uretse ibyo bintu by'abantu baba bashaka kuza gutembera cyangwa abantu babaje mu bikorwa by'ubucuruzi bafite ibibazo hari noneho n'abantu n'imiryango imiryango idafite aho bagamiye amashuri za universite ziba zikora ubushakashatsi cyangwa za kiliziya bishaka gutumira abantu ariko bakabangira bigatuma cyane cyane nka za universite zabongera zikora amakonferensi yabo hanze y'igihugu kugira ngo abantu bazabona ubundi byo baza kuko ibyo ni ibintu bibabaje cyane ibyo ni ibintu bwongereza buhomberamo byagiye biba kenshi cyane nka universite imwe izwi London School of Economics n'indi yitwa University of Sussex amakonferensi menshi ashize bayakoreye hanze y'ubwongereza kuko bari bazi ko hari abantu bashobora kuzaza bakeneye ko bagomba kuza babashakashatsi bazagira ikibazo cya visa nubwo imibare yavuze ko izabishyura bose ibyo ni ibintu bibabaje ubwongereza niba bushaka kuguma umwanya wabo ku isi nk'igihugu cyemera uburenganzira bwo bw'ubufatanye mu byerekeranye ubushakashatsi ubyerekeranye uburezi bari bakwiye gufasha gukuraho izo nzitizi kugira ngo ibyo bikorwa bikomeze bigende neza n'abanyafurika nabo bakomeze bakorane n'iki gihugu
izo nzitizi zose ngo zibuza abanyafurika bafite impamvu zigaragara nk'ubucuruzi ubuhanzi n'ubugeni gusangiza abandi ubumenyi izo mpamvu rero ngo zituma bahitamo kwigira ahandi ibyo nabyo bikagira ingaruka mbi ku bukungu bw'Ubwongereza Rene Mugenzi
ibyo nibyo cyane ikora ko abantu baharaniye uko ubwongereza buva mu muryango w'ihugu by'Iburaya bavuga ko ubwongereza bugiye gutangira guhahirana no gukorana n'ibindi bihugu bindi byo ku isi ntakuntu rero wabushaka guhahirana no gukorana n'ibindi bihugu byo ku isi ubarushya kugira ngo binjire muri icyo gihugu kuko bahaviza mu binjire ikindi kintu kandi kibabaje nuko bagaragaje yuko abo bantu bashaka kuza mu bihugu bya Afurika babaka ibintu bikabije bidasabwa abo mu bindi bihugu ibyo rero byazatuma abanyafurika batabona neza ubwongereza ugasanga buri butaye ubufatanye butaye umwanya bwari bufite mu gihugu cyubashwe ku isi ibyo bintu rero nibyo babonye ku icyo kibazo cyerekeranye n'ubufatanye
mu mwanzuro ako kanama kifuje ko imitangire ya visa yahinduka nk'urugero baragira bati ni byiza ko igihe uyisaba afite uwamwishingiye kandi ufite uburyo batakongera kumusaba kugaragaza amafaranga afite muri banki barongera bati ni byiza ko za ambasade na za konsula zajya zigira uruhare mu gutanga visa cyane cyane nko ku bategetsi bakuru baba bakeneye izo mpapuro ku buryo bwihutirwa kandi ngo byabayeho kenshi aho abaminisitiri b'Abanyafurika bimwe impushya zo kwinjira mu Bwongereza kandi bazanywe n'impamvu z'akazi Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
Mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafite kuri isaha reka nsubire ndabibutse ni inkuru z'amakuru n'abashikirije televiziyo ya leta y'igihugu cya Iran yatangaje uno munsi kuwa kane ko inteko zidasanzwe z'icyo gihugu zafashe ubwato bw'abanyamahanga bwakirijwe ko bwari butwaye ibitoro mu buryo butarekuriwe n'amategeko ubwo bwato bwafashwe ku munsi w'imana mu kigobe cya Hormuz mu bumanuko bw'izinga rya Darak ry'igihugu cya Iran ubwo bwato buvuga ko bwarimwo abantu 12 babukora ko Umushikiranganje rero migenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo aza kuva i Washington no munsi kuwa kane agana mu rugendo mu karere ko muri Amerika yo hagati na Amerika y'Epfo azoba agiye kubonana n'abategetsi bo muri ako karere na muri Afrika abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko abasirikare n'abapolisi b'icyo gihugu bazofasha gutuma ingingo zerekeye koza amaboko no gupima umuriro mu mubiri w'abantu byubahirizwa muri iki gihe ikiza cya sida cyatangajwe ko ari ikibazo cyihutirwa giteye impungenge mu makungu Perezida wa Tanzania John Magufuli yategetse abayobozi b'amabohero no munsi kuwa kane kugabanya ibitegerezo by'abanyororo mu mabohero ari mu gihugu avuga ko hari abantu benshi cyane barindiriye imanza zabo botegerejwe kuba badapfunzwe. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite muri aka kanya kuri Radio ya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye engineer Kale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasige Biyehu yadufashije kugira ngo ibiganiro twabashikirije. Uwo bihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikomare kumwe na Ange Vidien Nyongabo. Ndabishimiye kuba mwaduteze amatwi mu wandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.